abona bakenyezi nabigeme 11 bambere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo. Uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bujibuseruko yari ari umucuruza.
Narigira inama ndasanga yuko kuguma nyinshi muhira ndiko ngo ari ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye, guteza imbere igihugu cyanjye, nshobora na ko byaba byiza cyane. Nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora. Ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema. Icya mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi, ngiye nzi yuko ndi bucikire ku kazi. Ikigira kabiri mfite ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano wanjye uza kumeze neza cyane.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa. Ategereje kuri indege imushikana mu kigobe cy'Abarabu yabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo babarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu.
Kuramukanya bakakuramuka salamu ariko walai watulai wa barakari waisilamu walai watulai wa barakari jo muntu twize kideri sahani amahera yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira agashyiramo k'inkoko ndazorora zitamagi izindi nshashira mu kintu kizindi baza kunshorera nyumva nezerewe cyane.
Epimene Baratinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufite amasezerano yuko bazoshobora kugenda abantu bashika 75,000 nibyo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere koje kuma baragenda murabona yuko akunkunika nibi cyane haba igihugu haba no kuri bo bonyine gusa imiryango yabo. Tubaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyine bakiteza imbere eka n'igihugu birashobora kurongera koyo ko abashomeri bazobagabanuka mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri 17 yahawe uruhushya na Leta y'u Burundi. Yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo ata muntu n'umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinye amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho. Ubu bava ngaha bafite amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera. Ayo mafaranga abuguriza amakonte azoshikira ko ishyirahamwe riza kuraba canke Leta y'u Burundi bize kuraba kuri amakonte yabo n'amakonte bigerera bo nyene bitunganywa kamera ati nakatukura ko amafaranga kandi ntawe uzoyakura. Bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi. Hanyuma hariya basaba bakira dufise amanimero yabo. Twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tuba tuzaho itumbereye tuzobakurikirana. Ko turafite natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe kwikana abantu ko batari kubahohoteka.
Ibi n'abavinda arabyemeza.
Tufite icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu listeze yacu hariya muri Arabia Saudite. Tufite ambasade yacu hariya kuri kwikana neza, turafite liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo ibakira washaka hanyuma tukabashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokorana n'amajansi aho iwacu.
Ishyirahamwe UNSTE wetse amafaranga rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero riri ruhutsa. Prime Mbarubukeye ni wariyobora.
Afanimbeza mu ishyirahamwe turongoye ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ubutumizi bw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amazi yakorerwa abakenyezi n'abantu UNSTE wetse amafaranga byagomba gukurikiza kubera ibikuri icyo gikorwa cy'iteka byagize n'uruhara rudasanzwe kugira ngo gishyike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko kuzari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimo ibintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisuzwa amategeko. Bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'Abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe bagateka kamwe kagahungabanywa reka mbere urabona bahasiga n'ubuzima.
Utuzi twari ubu mu bihugu by'Abarabu ku Barundi n'utwo abakenyezi n'abigeme. Abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemo kandi bakipimisha indwara. Ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'50,000,000 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. inyungu yo gutwara abakozi bikiye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje nyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abitwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'ibigo cy'abarabu n'ingingo kandi izogabanya ubucuruzi bw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cavuze ko abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 2022 80% ku ijana y'abacurujwe bakaba ari igitsina gore. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.